ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Bakunzi ba Radio ya Amerika, n'ikiganiro dusangire ijambo by'umwihariko ndabasuhuje Netienne Karekezi hano i Washington. Aho muri hose mugire umunsi mwiza, mwitegura gusoza umwaka. Muri iyi minsi twatangiye kubagezaho ibiganiro byihariye byo gusoza umwaka. Niyo mpamvu mu biganiro byinshi muzakurikira tuzaha ijambo mwebwe ubwanyu, ndetse duha ijambo abanyamakuru bacu bahura kandi bavugana namwe kenshi. Ubu ariko ni umwanya wo dusangira ijambo.
Urakoze Etienne Karekezi. Muri politiki uyu mwaka Burundi buri mihuga maso y'amakungu yose yatumberejwe ko bitumwe n'amatora y'umukuru w'igihugu, ayabashinga amateka n'abakenguza amateka, ayabajene nama b'amakomine hamwe n'ayabahanuzi imitumba n'amakaritsiye yabaye mu kwezi kwa gatanu wagahera mu kumunani. Yahanzwe amaso cyane cyane kubera nyakwigendera Pierre Nkurunziza inyuma y'ikiringo hatashoboye kurangiza, yari yemanze ko atazosubira kwitoreza ikibanza cya president. Aha yari bugendana mu ntara ya Gitega hagati n'hagati mu gihugu cy'u Burundi kuwandwi kwezi kwa gatandatu 2018.
Kamboneza umugambwe CNDD nako mamenyeshe abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza ikiringo cacu kizorangira umwaka wa 2020.
Aya matora batari bake barayinuvye rwose. Mbere hari n'abageze aho batanga ibyemezo ko adashoboka barimo Charles Nditije, mukuru w'umugambwe IPRONA ishami ritemewe na leta. Yabishushanije mu rwandiko rw'impapuro indwi.
Nuko ataguhiganwa abantu bangana bakihari, kuko ibwirizwa shingiro rishasha ryarafuse abigenga canke inani z'imigambwe canke z'abigenga. Ikindi kigaragara ni uko iri bwirizwa shingiro rishasha riha ubutegetsi budasanzwe umukuru w'igihugu niwe yica agakiza. Nkuru byerekeye ingena leta itunganijwe bakavuga cane cane yuko leta atabasha na bumwe ifise kiretse gushyira mu ngiro politike yashinzwe n'umukuru w'igihugu wenyine. Ikindi kibabaje ni uko umukuru w'igihugu aca afata mu gipfunsi agatunatuna ingingo zafashwe n'inama nshingamateka n'abacamanza bakuru bakuru niwe abagena. Murumva rero yuko ariwe yica agakiza. Abantu bazoba muri izo nzego bazoba ari bishusho bagiye gufata imishahara kurya bigaragara ngenda bariko baragira umugambwe wa Gwasana mu nama nshingamateka arafise abashikiranganji. Mugabo barica abanywanyi biwe barabangaza ntihagire uryogora.
Amatora yavuye hamagarwa n'umugwiseni ujejwe kuyatunganya utanga n'ibirangamisi. Yatanguriwe naye mukuru w'igihugu n'abashingamateka n'abajenama b'amakomine, yabereye umunsi umwe kuwa 20 ukwezi kwa gatanu. Mu miyamamazo abakandida indwi barimo babiri bigenga nibo bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Umugambwe senere utavuganwe n'ubutegetsi inshuro nyinshi wagirije abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi, na cyane cyane urwaruka rw'imbonera kure gukorana n'igipolisi mu gutoteza abanywanyi babo iruhande y'umugwiseni wakoresha kamwana wa mama. Aha Terence Manirambo na umuvugizi wa senere yari kwasoma itangazo wasohoye.
Uko biboneka nuko umugwiseni n'imigwi ukukira mu ntara makomine bafata ingingo zimwe zimwe zitangaza umugambwe sene, kuko genshi zizo zidahuye n'amanama umugwiseni uba wagishije abanyamigambwe. Aha twotanga akarorero ku ngingo ya 21 mu gace kayo ka mbere na kabiri mwitegure ngingo amatora, aho iryo tegeko ritabuza uwitoje guhagararira amatora cyangwa gukurikirana uko itora riko riragenda. Kubuza bitoza ubwo burenganzira ni uguhonyanga uburenganzira bw'abitoza kandi ibyizwa bigenga ribibaye kurira. Akandi karorero ni kugeneye bamwe mu bajejwe intwaro basanzwe mu bitoza cyangwa bari mu duhiganwa basigaye bahata abanywanyi b'umugambwe sene bitoje bari ku ntonde z'abitoje kwandikira imibijejwe amatora mu ntara amakete kwikura ku ntonde. Iyo migwi nayo ikagwa muri uwo mutego.
Mu bagize ibyo banenga harimo n'umugambwe IPRONA ishami riri muri leta. Umukandida wabo Gaston Sindimwo yakegera cyambere cya president cyo gihe yabwiye ijwi rya Amerika mu kiganiro cyihariye.
Amakemwa najanye n'amategeko kandi twebwe ntikizira uko naho tuzatwemeye uko byagenze ntikizobuza yuko tuvuga uko twabibonye twabibonye. Twebwe uno munsi umugwiseni warihereranye uratangura uburenganzira bwo gushyiraho bamwe mu bureau de vote atamwumvikano baye mu masesi nta nama yabaye bakurutse babona liste ije gucyo nyene babifata uko nyene ku nguvu ije ni byambere byarabaye turabirize ibindi turabona amategeko umukomiseri atanga gatangira ku telefone aho ahindura amategeko umukomiseri wo muri seni akubwira abantu yuko envelope zahora zibikwa mu ibanga bitasekirize zitazoba zikibaye mu ibanga kandi zitazova aho zikeneye zija muri cour constitutionnelle zikabanza guca ahandi cyo byose bitera amakimwa y'ubusa amakarata yatanzwe twasabye yuko seni itubwire urutonde rw'abayaronse kugira tumenye abayaronse tumenye abazotora n'amakarata atatanzwe iduha urutonde rw'ayasigaye katwerekana naho yayabitse atamuntu aje kuyatora kuko no munsi turabona amakarti umwe afite amakarti 3 4 5 azotora 5 6 7 9 10 abene gihugu ku mitumba bariko baraturubikwa mbere bakakwa amakarata y'amatora kubera bemeye ibyo bya procuration
hamaze kwibonekeza abanywanyi ba CNDD-FDD na CNR batana mu mitwe hagira n'abafana cyane cyane mu ntara z'uburaruka bw'igihugu umushinganje w'umutekano w'ico gihe arenga yome bunyoni yari sidukiye asoma itangazo ryo kugabisha
ubushikiranganje bw'umutekano buragabishije uwo wese arota hungabanya umutekano igikorwa cy'amatora ahambaye ku gihugu cy'u Burundi n'abarundi inyamiramabi nabo bafashanya mu gucungira umutekano barategetswe guhasha uwo wese yogerageza kudurumbanya uwo mutekano uramenyesheje kandi ko uzoheza gutora yoca yisubirira ku muhana canke ku mirimo yiwe kuko nta bugwibugwi canke ubudumbidumbi burekuwe hafi hari ko harabera igikorwa cy'amatora ubushikiranganje burakebuye abene gihugu na cyane cyane abanywanyi b'imigambwe CNL na UPRONA kuko twarumvise abayirongoye bahamagarira abanywanyi bayo ngo bazosidukane n'iyonka baze gucungera igikorwa cyiharugwa ry'amajwi turazirikana rero ko atawuzorwa muri uwo mutego
ku munsi w'amatora ya president nta mvururu nyinshi zibonekeje naho umugambwe CNL wari wagabishije ko abanywanyi babo batazovirira amabiro y'itora mpaka babonye ku ijwi rya nyuma rihejeje guharurwa Pierre Nkurunziza yagiye arangiza ikiringo ciwe ahejeje gutora n'umutambukanyi wiwe Denis z'ubucumi yavuze ibintu kuri we bihambaye kuri aya matora
amatora atandukanye kuva mu zitatu ngo ya mbere amatora yabaye muri kahise n'amatora yabaye aniniya kaje mu kuboko kw'abanyamahanga ariko amatora no mwaka n'amatora atunganijwe n'abarundi ubwabo batanze uburyo bwabo kubwira kabiri aya matora tuyatunganije mu ndinganizo y'ubwizo shingiro imana isome ikibanda cya mbere muri kahise so kujya bimeze kubwira gatatu nuko aya matora tuyatunganije atamunyamahanga no uvuga avuye hanze aje kuyadurumbanya umuntu agiye mu matora byo guteragira guteragira uno munsi akimbo umwaka akimbura undi mwaka ubwo gusanga ntiyimbuye undi mwaka yateragira gusanga ntiyimbuye turi mu mwimenyerezo rero yuko amatora ariko guteragira urari mu kimbura cyangwa ukarimba karima rima
nubwo yaramaze igihe kinini yashimangira ko arakatabonetse abakuru b'ibihugu babiri bahererekanye ubutegetsi mu nzira ya demokarasi atamarasa abanje guseseka muri ico gihugu co mu seruko bwa Afrika imana ntiyashimye ko abibonesha amaso uwo mutu wa mbere yatwaye Burundi igihe kirekire akanasimba ihirikwa ry'ubutegetsi mu kwa gatanu 2015 yashengeye giturumbuka kuwa munani mu kwa gatandatu leta yavuze ko yahitanywe n'ihagarara ry'umutima kwa 26 ku kwezi yasezerwa ijyanyuma mu isi y'abazima Denise Bucumi Nkurunziza mutambukanye wiwe yabonetse mbere imisi yose y'ikigandaro aremesha abamugana ku kirimba yashimishijwe nuko aronse amahirwe yo gufuba wiwe kuko kubwiwe atari bose bayabona
abarundi bahora bamuyoboka bamushigikira urabashoboza kuyoboka no gushigikira Samuragwa yasize turagushimiye rero kuri uyu mugirwa wa nyuma n'ubuntu tugiriye kubona iki gikorwa gikoretse harabafishije ntibahamba natwe harabo twafishije ntitwahamba turagushimiye rero kuri iki gikorwa gikoretse
ikingo Nkurunziza ari kurangiza mu kwezi k'umunani cyateye impari gituma ibihumbi amajana by'abarundi bahunga abarenga igihumbi baricwa n'abandi ndiri baburi burengero nk'uko yavyemeje Dudu Diene mukuru mugwi wa utohoza kuvyaha vyakozwe mu Burundi ukaba mbere warongewe n'ikiringo yavuze kuruvugwa Nkurunziza rudahagarika amatohoza
ati cyo tugiye gushimikira ko nk'uko twabivuze muri raporo yacu iheruka no kuguma turikanuye turabivyaha biriko biraba bibangamira uburenganzira bwa muntu ubwicanyi ihotegwa no kunyuruza abantu batabona ibintu kumwe n'ubutegetsi ababikora inguvu bakoresha no kugenzura ko byoba bihanwa n'amasentare mpuzamakungu kubona oni yongeye ikiringo umugwi wacu kandi haheruka no guhinduka ubutegetsi mu Burundi nicerekana ko ibyo dukora byizewe kandi ataho bihengamiye
imbere yuko yitahukira atarinze no kuja kuvuzwa hanze nk'abandi bakuru b'ihugu vya Afrika kagwa mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashuruseruko bw'u Burundi bona ko yanakunda kwibanira n'abanyagihugu aho kwicara mu biro nkunzi zakunda kuvuga mu giswahili ati mara moja canke buno nyene canke naho vuba bwango mu Kirundi akaba yari yiswe imboneza y'amaho mu mugambwe wiwe yanabereye umukuru w'inararibonye akongera akaba yari yemejwe n'inama nshingamateka nk'imboneza y'amaho yo gukunda igihugu hari kintu yari yarahamiye yagiye abonye insinzi iba musubiriye Variste ndayishimiye kugeza n'ubu amwita sekuru kwa 27 ukwezi kwa gatanu mu Gwiseni watanze ibyavuye mu matora uvuga ko yatsinzwe na CNDD-FDD yabaye umukuru w'igihugu na yabashinga amateka hamwe n'abajenama ama komine ariko inama nkuru ya Episcopi Katolika yemeje ko indorerezi zayo zabonye amahinyu menshi Musenyeri Joachim Ntahondereye arongoye inama y'abasenyeri Katolika mu Burundi yayivugiye mu itangazo na bagenze basohoye
Uguhata abaserukira bitoza mu icyungerwa ry'amatora ngo basinye ku mpapuro z'ivyegeranyo z'ivyavuye mu matora ayo matora taraba ngo izo mpapuro zibanze zuzuzwe amasanduku y'itora mwamwe yujujwe amajwi amatora taraba ugutorera abantu bapfuye cyangwa bahunze ukwemera impushya zo gutorera abantu benshi kandi bene izo mpushya zitari zirekuwe abantu bamwe batoye bisubiriza ukwiru kana baserukira bitoza n'abarorerezi mu gihe cyo guharura amajwi iterabwoba ryagizwe n'abajejwe intwaro bamwe bahatira abantu gutora nk'uko bashaka gushika naho babakurikirana no mu bwiherero bw'itora ukwinjira kw'abantu batabirekuriwe n'amategeko mu bibanza byaharurirwamwo amajwi ugutora mu ibanga kutubahirijwe hamwe hamwe ukwaka barorerezi impusha zabo n'amatelefone turavye rero ayo mahinyu yose hamwe n'ayandi tutiriwe turavuga turibaza nimba atotuma hagira igihinduka ku biharuro bizoshyikirizwa ko arivyo byavuye mu matora
Pierre Claver Kazihise mukuru wa Seni yireguye yavuga ko batumwe n'abasenyeri Katolika batari bamenyereye ico gikorwa
umurorerezi umwe abona uvuga umugwi w'arorerezi kubera yuko iyo tuvuze ko bari 39 ni migwi z'abantu rw'abantu bo n'ibihumbi yuko yavuze ibidahuye n'iby'abandi kuri kwe n'ibisanzwe cyane mugabo usigiye dutangaza nuko y'abantu bari hamwe muri nka 10 umwe akabona guye abandi babonye bimwe ubu rero nibazana vyegeranyo tuzuraba yuko turonka nka kanya dushobora guhura hajima duhana hana ivyumvira kugira ngo abantu bose bamenye ukugene ivyo kurorera amatora bigenda kuko si cyoroshye umuntu atakiza yibaza yuko ari bisanzwe oya si bisanzwe byafise nge nibikogwa iyo rero umuntu ashobora gutuma nk'abantu batabizi bashobora kuzanira koko itatosoye neza twebwe rero twibaza yuko kubona bose bahuje kiretse umwe umwanyimwe n'ibisanzwe mugabo tuvuga tuti azasubire kubo yatumye ababaze uko bavyifashemo
Mugambwe Senere waravyiyamirije amaze witura sentare yubahize bwizwa nshingiro warahebujwe nkuko Charles Ndagijimana yaramutswayo sentare yabisiguye mbere natacho wanditse bwizwa nshingiro ry'u Burundi yavuze kubijanye n'igikurikira mu gihe umukuru w'igihugu akiri mu mabanga yitavye Imana hari uwundi yamaze gutorwa sentare yubahize bwizwa nshingiro yashimye guha amahirwe Variste Ndayishimiye kurahira aho kubirahaye amezi abirarenga gato umukuru w'inama nshingamateka ubasha gukuramutswa igihugu nkuko bwizwa nshingiro ryo mu 2005 n'ijyahinyanyuwe mu 2018 yabiteganya Charles Ndagijimana
la cour décide que le poste de président de la République di Burundi evaka kere interimu
ate sentare yubahiriza ibwirizwa bashingiro iremeje ko intebe y'umukuru w'igihugu atawiyicaye ko kwikiringo mfata kibanza kidakenewe ko habwirizwa kwihutishwa irahira ry'umukuru w'igihugu aheruka gutogwa muri ico kibanza Evariste Ndayishimiye mukurindira ko izindi nzego zatowe zitangura amabanga izari zihari zizoba zirabandanya amabanga yazo
reste en fonction jusqu'à l'installation effective de nouvelles institutions élues.
Hakatorwa sarongo SNL yavuze kwibita mu cintege mu kiganiro yahije ujya America ico gihe yahamagariye abarundi bose n'imigwi yose kwanka kwibwa insinzi.
Cyane cyane tuhamagara Seni na Sentare yubahiriza ubwirirwa shingiro tutibagiye n'abandi bose byega abanyepolitike muri societe civile abihebeye Imana canke abakozi b'Imana reka n'abarundi bose cyo tubasaba nuko bashiraho abarundi bashize garagara nuko Sentare haba mu matora y'umukuru w'igihugu canke ayo abashinga amateka canke abajenama muri mpanuro za mboja za komine Sentare tuza imbere nuko insinzi igaragara yihinduka byashize bashitse mu Burundi n'ijya barundi bashaka ntihagire rero umuntu rero yoza kuriburizamwo
jewe ndayishimiye Barisito umukuru w'igihugu cyo Burundi ndarahiye ko ntazotegana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi.
Leta yavuye irahira gihutihuti ku 30 mu kwa gatandatu inyuma y'iminsi 13 ndayishimiye yashikiriye amabanga naho hari amabwirizwa nshingira abiri yagenga inzego kuko ijyatewe ku mukono mu 2018 rigenga inzego nshasha mu gihe izari kurangiza ikiringo mu kwa munani zagendera kujya mu 2005. Perezida Musha Evariste ndayishimiye yerekanye imigambi nyamukuru irimo ahanini kugwanya ubushomeri, ugutuza, kudahana no kurya ruswa. Aha yarahejeje kwa kindahiro z'abashikiranganji 15 yagenye.
Hari ibikorwa bitandatu vyihuta twashaka gusaba ko vyoca vyihwabirwa kuva tuvuye muri iyi ngoro. Ivyo navyo vyerekeye intwari ibereye amagara y'abantu, uburimyi n'ubworozi, ugwaruka, kubungabunga abakukuruke hamwe no gutorera umuti ikibazo c'abateshejwe izabo mu gihe twari tukiri mu magume. Kubera twabonye ko abatari bake batinya kudoma ku rutoki indongozi zemukira bene gihugu, ubu bwa vuba tugiye gushira ku migwa mikuru y'amakomine agasandugu bazoshyiramo ibyifuzo n'ibirego mu ibanga rizohora ryugurugwa n'intumwa jewe nitumiye gusa. Ibyo ndabigize kugira ngo abandi ntibahave barereka babareze. Nsabye ko uzobona ikitagenda neza yo kitumenyesha, hanyuma tuze tukigire ko itohoza kugira ngo ntihagire abazobesha cyanke bagereke ku inkoni ishushe abandi. Ibisata vy'imonogoje mu kurya ibiturire no kunyonyeza itunga rusangi biramaze kumenyekana, hasigaye ko umushibuka ushingwa mu minyuro bacamwo kandi si kera. Ndizeye ko ababikora batari impongo kuko ni ipa yaburiyo.
Inama nshingamateka imaze gusasa umugambwe SNL wanse gutora abagize ibiro vyayo kubera impamvu rwasa yasiguye.
Ibisanzwe igikorwa nk'icyo iyo kiba harabaho kumvikana ingene bigenda, ariko abo muri CNDD-FDD kubera bishimiye ubwinshi bwabo bavuga bati byaraheze ntavyo tuvugana. Abonye rero mu gihe bavuga ko byaheze ubibandanye nyine ko byaheze urumva ntacyo twoja guhindura.
Iminsi yakurikiye iragenda yishimiye hibonekeje imigwi y'abantu bitwaje inkoho bate mu ntara nka zose z'u Burundi. Mu kiganiro ciwe ca mbere yagiranye n'abanyagihugu n'abanyamakuru, Perezida w'u Burundi yakekeje abitiriye ibitero.
Igihugu kirafise imyugariro, kirugariye, kirakingiwe. Gutari igihugu rero uhera nyene kubomora iyo myugariro. Rero nabavuga ko wateye igihugu wagiye kwica umuntu ukica abantu babiri mu muryango, ugacuva ko wateye igihugu cyayo wateye uwo muryango. Uteye igihugu ahera ku rwego rukuru. Umukuru w'igihugu niwe wa mbere arahirira kubungabunga imbibe z'igihugu. Jewe reka dufata akarorero, maze iminsi nzunguruka mu ijoro, n'ejo naduze mu ijoro. None bavuga ko wateye igihugu umukuru w'igihugu wegera ariwe wa mbere wari guhera. Genda murabisa hano abiriye ikigo murabisa aha nashikiye Bujumbura, sinaciye aho hose bavuga ngo niho bari. Ejo sinaduze mu ijoro, sinaciye amutse ikibira ngo niho bari.
Wa wundi ati abakira mu kibonero bakiramutswa kandi zirimo Sengondo ntizikubitwa n'inkuba. Perezida ndayishimiye kuva rwe mu mabanga amaze kugendera ibihugu bitatu arizo Tanzania, Gabon na Guinea Equatorial, iki cya nyuma akaba yakimazemo iminsi 5 yose mu gihe uwo yasubiriye mu myaka 5 yahonyoje ikirenge muri Tanzania gusa, naho nyene ntiyararayo mu kwindwi 2017. Iyo migenderanire umukuru w'igihugu mushasha ariko aravyura yari yanayifuje mu nama ya 75 ya bose yishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Icyo gihe yari yasavye ko igihugu ciwe covanwa ku rutonde rw'ibihugu bisuzumwa n'akanama k'amahoro n'umutekano ka ONU uko amezi atatu ashize, iruhande y'ibindi byinshi. Mu ntango z'uku kwezi ico cifuzo cashikijwe Leta irashima nk'uko umuvugizi wayo Prosper Ntawurwamiye yabishikirije mu itangazo.
Leta y'u Burundi yakiranye ugweze rwinshi ingingo nziza kandi iremesha iherutse gufatwa n'urwego rujejwe umutekano mw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yo gukura u Burundi ku rutonde rw'ivyigwa ku bijanye n'umutekano n'agateka kazi na muntu, nk'uko nyenicubahiro Varisito ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yabisavye. Iyo ngingo iheruka gufatwa irerekana neza ko u Burundi bwateye intambwe ishimishije mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Leta y'u Burundi irashimye kandi irakengurutse iyo ngingo kuko ni ikimenyetso gikomeye abesha kandi gihumuriza ko imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu igiye gusubira kuba myiza.
Imbere yaho umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa mu ntango z'ukwa 11 nawo wari wakuye ibihano ku Burundi, naye intumwa zo rwego rwo hejuru rwa ONU zirongowe na Bintou Keita icegera cya Antonio Guterres kijejwe umugabane wa Afrika zari zishikiye mu Burundi kuvugana n'abategetsi uko bakorana. Bintou Keita:
c'est pour examiner ce que la famille des Nations Unies
peut faire pour accompagner davantage les efforts du Burundi, tels qu'exprimés par le président de la République dans ses 6 priorités essentielles, et aussi de voir comment, dans le contexte de la coopération en général, les efforts par l'application des exemples concrets, et twibanze kwihinyanyurwa by'ibisata bya ONU nk'uko abiteganya umunyamabanga mukuru wa ONU. Ubundi igisata gikomeye kurusha mu migenderanire ni ukuzitiza tutaronerwa, ariko turafise n'abo dukorana bari mu gisata cy'iterambere, abajejwe gutabara hamwe n'abarabi vy'agateka kazi na muntu, hatibagiwe igisata kirabi vy'abakenyezi ONU FAM, iki kiraba ibijanye n'abakenyezi vyose, haba mu bisata vyo gufata ingingo hamwe no guhabwa ikibanza mu nzego zose.
Dans les domaines prioritaires du président, nous avons parlé des questions de santé.
Mu bisata byihutirwa twavuganye ku bibazo by'amagara y'abantu, indero, kurwanya ukudahana, hamwe n'intwari ibereye mu butungane. Twemeje ko twiteguye gufasha Uburundi muri ibyo bisata. Impande zose zerekanye ko ziteguye gutera zije imbere. Icyuka kimeze neza cyane ubu, kibaza ko ari icyizere gikomeye. Reka n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda cyari kimaze imyaka 5 kirabana y'ingwe n'umubanyi wacu wo mu manuko, cyerekanye ko naho cyama cyagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'Uburundi, cyiteguriye nyabuna umubano mwiza. Turetse inama z'abaseruka ibisata by'iperereza n'abashikiranganje b'imigenderanire by'ibihugu byombi bibiri, hakaba hitezwe n'iya w'ubutungane. Perezida Paul Kagame ubwiwe yabikomojeho
mu baturanyi b'u Burundi, tubwiriza ko abantu bakwiriye kuba babana, bakaba bagahahirana. Nicyo twifuza ko twageraho n'abayobozi bashya bo mu gihugu cy'u Burundi, ari Perezida Ndayishimiye n'abafatanije nabo mu kuyobora ubwo iyo politiki, nibariho baganisha kwe ntabwo bazasanga tugoranye kugira ngo dukorane nabo, twumvikane nabo, duhahirane ibihugu nk'ibituranyi, tubane neza.
Mugenzi we Burundi yamwishuye muri makati,
ibihugu atari vyiyorobetse nivyo tuzokumvikana, ivyiyorobeka bitwiyorobeka ko ntibikunda. Icyo tuzi nuko twebwe inkozi z'ikibizo u Rwanda iyo tuzifashe zihungiye i Burundi tuca tuzisubiza, birazwi kama twasubije na makunga arorera. Mugani mutubwire umaze kubona kangahe ko tubabona barasubiza? Ntibigoye, nta kigoye burya boshaka gutora umuti ubunyene, biroroshe nibakore ibya kibantu ababanyi, ubunyene urabe ko bidaca bikunda, bica bigenda neza.
Naho Burundi busa n'uburiko buranagura ishusho mu makungu, uyu mwaka haravuzwe muri ico gihugu imanza zafashwe ho nyanga uburenganzira n'agateka kazi na muntu. Twovuga nk'ugwakiriwe abantu barenga 15 bagizwe n'abahoze ari ntwazangabo z'urwego rwo hejuru, abategetsi bakuru bakuru, hamwe na Perezida Pierre Buyoya yahora aserukira ubumwe bwa Afrika muri Mali na Sahel. Inyuma yo gucibwa munyororo w'ubuzima bwose yahise yegura. Buyoya yiyamirije urubanza, yavuze ko rutubahirije itegeko na rimwe, yasigura ko yatanze imihoho kugira ngo yeze izina ryiwe ryacafujwe na dosiye y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye yishwe mu 1993.
À mon âme et conscience, j'ai jugé préférable de me libérer de ces responsabilités afin d'avoir.
Ubu nshaka kwigenga mu byanje, nshira umwanya munini muri dosiye yacafuje izina ryanje, naho n'ubundi hatazobura inzitizi, ariko nshaka kubivanga n'akazi kuko nohava ndagakora nabi. Ubutungane ntibyigeze butwemerera kwisigura neza, bwarimye impusha zo kwinjira mu gihugu abashingwamanza bacu b'abanyamahanga, ndetse n'abari mu gihugu ntibahawe akaryo ko kuraba neza dosiye y'urubanza. Byumvikana ko ubutungane bwashatse kunigira mu menshi uburenganzira bwacu no kuduca urubanza rwa ngondagonde. N'ingingo nafashe atanumwe abintegetse, kandi mbaje kwiyumvira ku ngaruka zose bijanye. Sinshaka gutera ingorane abanyeze bakanshinga amabanga yo kubaserukira muri Mali na karere ka Sahel. Ni igikorwa cansaba umwanya munini, ubwitonzi n'ubukerebutsi. Nta mpungenge mfise, hariho amategeko mpuzamakungu ankingira, kandi Burundi ntibushobora kuyarengako ngo bukore ivyo bwifuza vyose.
Buyoya na wenyene yahavuye ashengera mu ijoro ryo kuwa kane muri indwi Paris mu Faransa ariko aja kuvurwa avuye Bamako muri Mali. Bamwe mu Barundi baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuze ico bibukira kuri uwo mugabo yatwaye Burundi hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo umunani n'indwi na mirongo icyenda na gatatu no kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatandatu kugera mu bihumbi bibiri na gatatu.
Twizeye yuko twarongoye Burundi nk'uko vyahora biba ku bandi bakuru b'ibihugu iyo bitavye Imana hazotegurwa ikiganda.
Yabaye umuntu akomeye cane muri politike y'iki gihugu c'Uburundi n'ibindi bihugu. Igihugu kirabuze umugabo w'indyamunyu, umugabo abushitse
yari afise vyinshi ni kuvuga rero apfuye tutabishaka kuko apfuye apfanye ukuri.
Mu Kirundi bavuga yuko igito gitabwe iwabo naho biruko nuko yotaha agahambwa mu Burundi.
Iyo ndamuzi nk'intwari yaremeye ko demokarasi iba amatora araba ku mugaragaro yashaka kuyiba yari kuyiba kuko yarafise n'ubushobozi bukomeye cyane kugira ngo ayibe mugo ntiyayibye.
Je nibaza yuko vyinshi n'ibizimigambwe myinshi abari mu migambwe bose vyinshi vyavuye kuri Buya kuko Buyoya yaremeye ku migambwe myinshi iza mu Burundi.
Yavuga make kenshi ijyavuze ryaje yakuja mu ngiro nico ndamwibukiraga.
Kugeza igihe twategura kino kiganiro leta ya Burundi ntaco yari bwavuge ku bijanye n'urupfu rwa Buyoya. Haranabaye mu kwa cumi na rimwe igurishwa ca munara ry'ibintu vy'abagirizwa ihirwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu 2015 ariko bamwe mu bafasha b'abagirizwa nka Christine Ntazwe Nimenya, umukenyezi wa General Amjide Nimenya w'umupolisi, yavuze ko yanyazwe inzu n'ibintu yiguriye ku giti ciwe.
Icinyegeje inyuma coco kiriho kandi ukuri ngira si kwinshi kuko ibifise ukuri birasigurwa bikamenyeshwa bene vyo. Hanyuma ingene tuvyakira n'umubabaro, wumva tworeka kugira umubabaro gute abana batswe uburenganzira bwo kwitwa Barundi? Umuntu umaze kumwaka haba ukamwaka icyo mutunze umubwiye uti ndakwirukanye kuri ubu butaka bwanje, turirukanywe ku butaka bw'u Burundi.
Eka na Marguerite Barankitse yashinze ikigo Shalom ubu gikorera mu buhungiro yatangajwe no kubona ibintu by'ico kigo bigurishwa muri cyamunara.
Mezo Shalom si pushiste niyo bari Margarita naho none Margarita kuba mwitiranya na institution kandi nibaduciriye urubanza je araho naserutse ngo bampu buryo bwo kuvuga ko jeyo ntari umupushiste zo kwitwara nyene.
Mu kwezi kwa mbere naho bagenzi bacu mu kinyamakuru cigenga iwacu bahanishijwe umunyororo w'imyaka ibiri n'igice bagirizwa kugerageza gushaka gukorana n'abahungabanije umutekano w'igihugu. Bari bahagarikiwe mu kw'icumi 2019 muri komine Musigati intara ya Bubanza mu burengero basanzwe bafungiwemo baroye gukora kugutana mu mitwe hagati y'umugwi w'abagwanyi waturutse muri Kivu manuko muri Republika ya Demokrasi ya Kongo n'abajejwe umutekano. Amashirahamwe menshi arimo CPJ rifise icicaro i New York yariyamirije ifungwa ryabo. Muzoki mu Marisa Rukira muri Afrika yo munsi ya Sahara yaganiriye n'ijwi rya Amerika bagikatirwa.
These journalists should never have been arrested for doing their work.
Abanyamakuru ntibari gufatwa bazira umwuga wabo. Urubanza rwabonetse nk'agakinyizo kwitangaza amakuru.
Amashirahamwe atohoza ku mabakorwa mu Burundi nayo yaba y'Abarundi na mpuzamakungu yemeza kwitotezwa ry'abatavuganwe n'ubutegetsi ryakomeje umurindi niba ritarushirije uko ryari mu myaka itanu ishize. Mu kiringo cya hafi DHB rimasoye icegeranyo avyerekana rikemeza ko kudahana kwimakajwe. Kangina Tetsakian umwe mu bahinga bacanditse yaganiriye n'ijwi rya Amerika.
Ce qui est frappant, c'est que la plupart du temps, les personnes qui sont arrêtées ne sont pas des personnes de haut niveau. Donc, de tels crimes dans le passé.
Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu w'Imana. Roger Urikaneza na kibateguriye ndabivurije umwaka mwiza mu banyu no mu byanyu uza ntuzu basanga aho wabasize. Twibukanye kwa karyosha tawukanka kireka kabuze nayo kuramba bigatangwa na Rurema tumimusabe naho ubutaha.
Mu kiganiro cy'uyu munsi turabanza kureba ingenzi byaranze u Burundi mu rwego rwa politiki, ubutabera n'ubutwererane. Ariko cyane tubibutse ko urupfu rw'abagabo babiri bayoboye u Burundi aribo Petero Nkurunziza na Petero Buyoya bombi batabarutse uyu mwaka ruzasigara mu mateka icyo gihugu. Ikiganiro cy'uyu munsi cyateguwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera i Nairobi muri Kenya. Eloge, mikro ni yawe.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.